Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri cya 18 muri kumwe na Joe Diane Nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kano kanya ejo kuwa gatanu aho bukera isi yose irahimbaza umunsi mpuza makungu hariwe umupfasoni n'umwigeme
ubuzima bwari bugoye nari nafakaye cyagati kumure na nyogi modokali no ruho ubuzima
turakeneye ahantu bubaka ishure kanaka abakenyeze titiyo murazi ko bakenyeze ushoboye nimuduha ko kazi tugakore aya mafaranga azoba duha tuzayakora mpya twikenuremwo reka n'abakenyeze baranyoterwa twihena gacupa
wa mbere mwumvise no mufasoni avuga yuko abeshejweho n'umwuga wo kunyonga imodokari yunguruza abantu n'ibintu ntibimenyerewe mu gihugu cy'u Burundi amateka yiwe ni mu ntango za kino kiganiro wa kabiri nawe mwumvise arubaka ari muri bake bubaka mu gihugu cy'u Burundi arabapfasoni navyo nyene turabigaruka ko mu gihugu cy'u Rwanda turababwira ibyo umupfasoni afise impamyabushobozi ariko kubera ko yabonye atacho biriko biramumarira yashimye guca yigira mu byo kubumba turibanda rero kumunsi mpuza makungu w'abakenyezi buca duhimbaza aho bukeye tunababwira ibivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi imigenderanire hagati ya Uganda n'u Rwanda Eko nubanza nkababwira muri makimbere kuja ku Idoni Davis nce ku masonga ko president wa Leta Zunze Amerika Donald Trump ejo kwa gatatu yashikije ko yo babara mu gihe bivugwa ku igihugu ca Korea ya ruguru kiriko kirongera kubaka aharangurirwa ibigenda juru vyoba ari ukuri inyuma y'imisi mike Trump yigambye ku imigenderanire yiwe n'indongozi ya Korea ya ruguru Kim Jong Un ikomeye mu gihe ayo makuru yoba ari ukuri yavuga ko vyoba bibabaje kandi ibizokurikira ari ukurindira amakuru atangwa n'impande zitandukanye avuga ko Korea ya ruguru yongeye kubaka ico kibanza cari catanguye gusambura inyuma y'inama yahuje abategetsi bihugu mu mwaka uheze inyuma yo mubonano wa mbere na Kim i Singapore mu mwaka uheze president wa America Donald Trump yabwiye amenyesha makuru ko iyo ndongozi ya Korea ya ruguru yemeye gusambura ikibanza gikomeye cugeragerezamwo irungikwa rya misile mu kirere Muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho Perezida Felix Tshisekedi aheruka gutorwa hamwe n'uwo yasubiriye Joseph Kabila ejo kwa gatatu bavuze ko bumvikanye gushinga leta y'ubumwe nyuma y'ibiganiro naho Tshisekedi yatsinze amatora yakurikiwe n'ihanahana ry'ubutegetsi rya mbere ribaye mu mahoro kuva ico gihugu cikukira hari muri 1960 muravyibuka uwo mugabo w'imyaka 55 y'amavuko yisanze abwirizwa gusangira ubutegetsi bwira ngo Kongo ibe mu mahoro by'ukuri mwitangazo bashize hamwe ejo kwa gatatu Tshisekedi na Kabila bavuze ko naho urunani franc commun pour le Congo rufise abashinga mateka benshi izo mpande zibiri zizotwarira hamwe mu gushinga leta y'ubumwe ibi babishikirije inyuma y'urugendo Tshisekedi yagize mu ndwi heze muri Namibia aho yashikirije agashavu kuko atashoboye gutsindira inama shinga mateka kugira ngo abashe kwihitiramwo umushikiranganji wa mbere Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22 turi no kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara tubahaye ikaze mwese
wanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze jaho bukera ku munsi wa gatanu isi yose izohimbaza umunsi mpuza makungu hari umupfaso ni icivugo cuno mwaka ku isi yose muri rusange igihamagarira buri wese kwiyumvira ico kogwa n'ico hindugwa kugira ngo ikumigwa rifatiye ku gitsina risezeregwe umupfaso ni arushirizeho kwibeshaho no kubeshaho umuryango yifashishije umuga wiwe mu rukurikirane rw'inkuru zihariye ku mupfaso ni nimwigeme mu karere k'ibiyaga bigari ijwi rya Amerika ryabahitiyemwo kubashikiriza uno munsi vy'abapfaso ni bari ariko barakora bitandukanye na kirazira yakomeje guhabwa ikibanza mu migenzo itandukanye y'abarundi n'abanyarwanda. Mugenzi wacu Diane Ndonse yugurura urukurikirane rw'izo nkuru atubwira ibyo umufasoni Claudette Nshimirimana ari muri bake bakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu. Claudette tumusanze mu ibarabara rya Bujumbura bubanza aranguriramwo imirimo yiwe.
Hano ni ku isoko ya Kotebu ku gituro cy'imodokari izunguruza abantu mu ibarabara rya Bujumbura bubanza. Utwara ishyirahamwe ry'abazinyonga aryo ATBB avuga ko bose hamwe baharumba hafi amajana abiri. Muri abo harimo umukenyezi umwe Rudende Shimirimana Claudette w'abana bane abona ko ataho gataniye n'ubundi buzi.
Nabonye kumengana urudandazwa mu Burundi kora ko narisanzwe nkunda kunyonga ivyuma nkaraba ubuzima bwari bugoye nari nafakaye ndavuga ati shya kujya mu bintu bibi bintesha agaciro ndavuga ati ko nize umwuga nkaba mfise n'uburenganzira bwo kunyonga imodokari ndavuga ati kumure nanyonga imodokari n'uruhu buzima bivanye nabo tubana mbona abanyonga imodokari babagabo ingene ingo zabo zifashe ndavuga ati mu ndi mukenyezi ndabigiyemo ndabona byo mpa kuraje ndatunga abana.
Bagenzi bo mu kazi bavuga ko bamwakiriye neza mu kumufasha ko akora vuba na vuba kugira ngo bimufashe gutaha kiri kare. Ngenda ku mana Samson arongoye koperative dusangira ikivi ku kino gituro cyabunguruza abantu ku ibarabara rya Bujumbura bubanza.
Turamworeza kugira ngo yashitse muri parikingi ntanda gutona nk'abandi bagabo wowe kwace dufata yuko cyangwa umukenyezi umwe tuvuga duti udufashe ingingo yuko uko azarashika azarindira imodoka y'indeje gupakira agatanga washika muri parikingi njye gashakira ngakagenda kujyana mu mutore kumwunganya mbere bituma n'andi badamu baherumbira uwo mwuga kubera babona yuko undi mudamu twamwakiriye neza.
Ibi bifasha Claudette kwitunganya neza mu by'urugo.
Ndaheza nkazinduka nkabatwara hageze sizeri nkaca nsubira muhira hanyuma ntashe muhira hakiri kare ngakora udukorwa two muhira n'umukozi nkamufasha n'abana nkabegera kugira ngo nshobore kubahereza imbere uruntu kugira bakure bambona hafi yabo.
Ariko rero aka kazi ko kunguruza abantu kaboneka ko gasaba ingufu nk'iyo geze gupakurura imizigo cyangwa kuyipakira. Ariko uwo mukenyezi avuga ko atangorane kuri we, ibyo ashoboye arabyiterurira ibindi banyene byo bakabimufasha. Eka n'igihe anyonga imodokari nta ntambamyi bano atwaye barashima ingene abunguruza.
Iri barabara risanzwe ririmo ibinogo ariko wewe kubera yabonye hari n'ibinogo agenda neza kugira ngo hagire isanganya bimuteza. Abandi bo bagenda baranyaruka kuko atagukatira ikinogo ugasanga yagonze umuntu kwahama haguye abantu kubera ibi binogo.
Claudette Nshimirimana avuga ko amafaranga ariko arakorera arayo aherezanye n'imodoka nawe akamuhemba ku kwezi. Nubwo mu ishyirahamwe ry'abunguruza abantu mu Burundi ATABU bavuga ko bafite umugambi wo guteza imbere abakenyezi muri kano kazi kubera ubwizigirwa bwabo, Claudette avuga ko rimwe na rimwe ahura n'ingorane yo kutizigirwa kubera ubupfakazi.
Hari abantu bakapfanyizera bakampereza imodokari bivanye n'ingene abandi basheferi babarira amaperisema bamaze kumpereza imodokari kazabona umugore gutera induru ngo uyu mugore ko atagira umugabo ngo ashaka gutwara cyangwa na nyamugore akaza kanurukira ati madame we kutagira umugabo ejo uzontwara umugabo ndagusabye iyi modoka yimusubize nimba adashaka kwiga umugabo inyonga nayishyire mu rugo ikomeye. Ndaje nkagukunda ndatera induru n'abakenyezi hari abacyo bambwiye ati wego umukora akazi ntacyo bizokubwira. Ndaje nkavuga ati oya ndiko ntaga ingufu zanje sinshobora kunyonga icyuma kirimo induru nihandeze genda kikanta no mu gahinga. Ariko ubu imodoka ndiko ndakoresha ubona amahoro ubu muri rusange bamaze kubimenyera no kumenyera.
Ku bijyanye n'intambamyi zo mu ibarabara nk'abagabo bashobora kumubwira ko ubuhumbu nahagira ati
abo bagabo barabaho ariko iyo babayeho nawe nk'uko uba uri umuntu abatwaye muri rusange igituka umukiriya uramenya ingene wifata imbere yiwe kugira ngo bikunde ntimushwane hama urugendo rukabandanya ukamureka ko ibyo ariko aravuga atari byo ahubwo iyo ibyo ariko aravuga iyo biba byo sinari kuza kuruha nari kurabaho nicara kumuraga hagasanga aho nicaye mugabo kubera ko nahisemo guhiga ubuzima nabo nyine natinda agatahura akabona ko ibyo ariko aravuga bitajyanye n'akazi ndiko ndakora.
Uretse ko muri rusange hari abajejwe umutekano ku mabarabara utwara ishyirahamwe ry'abunguruza abantu mu rya Bujumbura bubanza ATBB Sibomana Mos avuga ko n'amategeko ashobora guhinyanyurwa ku bwabo.
Ubwacu bwa mbere ubwo turamukingira mu bijyanye byo kwa zikora kamisi yose abariko arapakira no mu kugenda mu nzira no bavuga ko bakingiwe naho dutarayinyanyura amategeko ko aribwo bwa mbere tukiro nk'abakenyezi ariko turategura mu mategeko tuzohinyanyura ko navyo twobishiramo kugira ngo turabe ko abakenyezi burirumbira bose gusa
Claudette Shimini Imana amaze imyaka itatu akora umwuga ahanura abakenyezi bagenziwe ko bakwiye guhangara imyuga bafite mu bumenyi bakareka kwikumira ibujumbura Diane Ndonse icyujya Amerika
Diane Ndonse arakenu yacakuregwa mu ngata na mugenzi we Chrissy Munezero we adushikane ku mutumba wa Mutambara ni neza na neza muri commune ya Rumonge intara ya Rumonge nyene aho mukuru we mutumba adushikana aha abakenyezi batandukanye bijukiye kubaka amazu abakenyezi naho bemeza ko kubeshwaho n'amazu no kubaka ari kintu batari bwabone muri kahise ntibabonwa neza n'ikibano kuko mu migenzo ya kera umukenyezi yuriye ku nzu yafatwa nk'ishira ni abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuze yuko imigenzo ikumigwa ariyo gutsindwa reka tubahikaze mu mvivyumviro vyabo
Aba bakenyezi bahisemo kurondera ubuzima babicishije mu mwuga wo kubaka basa nabo bahuse gukora akazi imigenzo y'ikirundi ibihaniza ariko kugabo mu buzima n'igihe igihugu kigezemwo nta gutinya gukora akazi kabatungira imiryango Nyabenda Pascasia numwe muri aba bakenyezi bubaka
umuga huko nasanze ukomeye cyane gose ubwa mbere ho numuga uzana amahera ayo mahera rero azotuma nikenura mu muryango igihugu kirashobora kuvuga kiti turakeneye ahantu bubaka ishure kanaka ibitaro kanaka abakenyeze titiyo murazi ko bakenyeze dushoboye nimuduha ko kazi tugakore ayo mafaranga azobaduha tuzayatwara muya twikenuremwo tuzana karasiyo tuyambike twambike amafasha bacu n'ibibondo byacu dusomesha abana bacu na twebwe kandi murazi ko turabakenyeze turakeneye utuvuta erega n'abakenyezi baranyoterwa twihe na gacupa
abo bakenyezi ntibicara bararondera ababaha akazi kugira buhoro buhoro abakeneye kubaka babamenyere
abariko baraturondera ati ngo munyubake uduturu munyubake iragakoni aho urumva twe turonse udufaranga dukeye dutware muhira ko tumwe tuzodushira mu ishira hamwe bimwe bimwe abanatwe bari nize ko abashinga ntahe
nk'ubu twebwe tugeze kure kandi abari ko baradutwenga bavuga ati yo nimudushiremo na twebwe basha ubu urumva twamaze kumenya ingene dutondekiwe duhagarika ibuye tutashobora kuzikora twazikorera
mu karere k'ubumanuko bw'u Burundi umwuga wo kubaka inzu kuva na kera wamye wiharijwe n'abagabo kubona abo bakenyezi barawubahuse ntibibonwa neza na bose aho ni nka tuyikeze asanzwe aba mu ntara kama ya Buragane
nto ndabona umuntu w'umwigeme cyangwa w'umumarika rubaka inzu nge ndi nk'umwana w'umukobwa umubyeyi wanjye ntiyari gushaka kunyemerera ko noja inkurira hejuru ku nzu ngo nubake kandi nkaje nibaza umuntu w'umukenyezi ari hejuru ku nzu umuntu w'umupapa nawe ari hasi ntibibonekana neza ingorane yo haba wo usanga bamwigema ari hejuru ku nzu no bivuga ati nkuguhena mu bisanzwe kandi usanga aheneye wa muntu ari hasi
kuko
umugabo kaba yambaye ipantaro
abandi na cyane cyane ababa mu bisagara babona ko atantambamye ku mukenyezi yokora umwuga wo kubaka ariko ahinduye inyambaro
bo mu mico ya kera ivyo nibaza ko bitariho mugabo ubu turabona abakenyezi babubati bariho bagahaja kubikwa bakubaka
inzu yubatswe n'umukenyezi w'inji
aha none ifa kuba ari inzu gusa nta bindi
rero mu gihe wewe wararose iyo mpanu ukabyigira ushobora guca witunganya hepfo ukambara nk'ipantaro ukashibona kuja hurira ukubaka
Leonce Ntakirutimana ni umumenyeshamakuru yitaho imico n'imigenzo akaba kandi umuyobozi w'insamizi Aigle Sport isamirana mu bumanuko bw'u Burundi kubwiwe kubona umukenyezi yubaka ntibisanzwe kuri bamwe bamwe bikaba biva ku ndero abarundi bareresha abana
umukenyezi kurira ku gikwa cy'inzu hajya dahambya kugira agende yubake ibyo ntibibaho hanyuma kandi turazi ko muri kahise nta mukenyezi yurira ku rusenge ivyo rero bijanye kumbure novuga nti inyambaro umukenyezi kurira ku rusenge yambaye ikivutano na ucubona ingene bica bigenda
baba batinya ko kimutega kikamutura hasi
oya iyo mpuhwe ntiriho baba batinya yuko muri ijya nyambaro umukenyezi aba yambaye ariko anamanura ivoka havamwo yuko ibihimba byiwe byibanga abantu bari munsi bashobora kubibona
uyu mumenyesha makuru akabona yuko hariho gutinya ingeso mbi nk'izo gufata ku nguvu no kutubaha umukenyezi arongera akavuga ko hakwiye inyigisho zofasha abanyagihugu gukuraho imiziririzo ibuza umukenyezi gukora uyu mwuga wo kubaka
hariho abagabo bamwe bamwe gushikisa bugira bati igenzo yubatswe n'umugore ejo hiya yejo izosenyuka kubera iki kubera tu akoga kingere nta kintu umugore yokora ngo kirabe ivyo rero nibijya bindi biri mu mitwe no mu mitima wacu yuko umupfasoni atakintu ashobora gukora kirabe
semashira mwe menshi ari karubahura abakenyezi baho mu karere k'umanuko mu bijukire imirimo nkiyo ari kibazanira agafaranga gafadika aba bakenyezi yo ku mutumba wa Mutambara bakaba bafatwa nk'imboneza kubandi Krisi Munezero mu manuko bw'u Burundi ku bwijwi rya Amerika
Krisi Munezero arakenoye mu Burundi murumva bariko barubaka abakenyezi bamwe bamwe kugira ngo babesheho imiryango abandi bagatwara amamodoka yunguruza ibintu bitamenyerewe mu gihugu cyo mu Rwanda naho tubabwira ibyo umudamu yitwa Ishimwe Nadine aba mu murenge wa Mayange turi mu karere ka Bugesera uwo mudamu yaraminuje mu byerekeye ubwatsi ariko kwera ko akazi kamugoye yahisemo guca atungwa no kubumba amavaze bashiramwo indabo ariyo mashurwe yifashishije impuzu zishaje ivyiwe tubibwirwa na mugenzi wacu Asumta Kabuye
Nyuma yo kurangiza kaminuza igice kimwe yigiye mu Rwanda ikindi akakigira muri Burkina Faso aho yigaga ibijyanye n'ubwubatsi na dirishi imwe yahisemo gukora imirimo itari imenyereye mu Rwanda yo kumba amavaze aterekwamo indabo ariko yifashishije imyenda ishaje nagiye kumusura iwe mu rugo mu murenge wa Mayange n'ubu buryo umwenda woroshye wavamo vaze ikomeye yahingwa mu rurabo rukereramo ariko nahavuye maze gusobanukirwa
hari bindi wende waratoraguye nko mu busitani wende barayitaye umanze kuvanamo wa mwanda kamuri ya mfanji wakoze yisima n'umucanga warangiza ukaza kuwanika ku iforomo ukubifuza ko uza kufite iforomo noneho ukaza ikaza kuma ukaza tegeza imisi yongusuka ha amazi imisi ni kukavana ku iforomo ifasha ababaye ibonye
nk'itaburiya yanjye yavamo nk'ivase yo gutereka mu nguni mu nzu nk'uko yashaka nk'imwe cyane bikabije nkosha wenda nk'ishuka igitenge ngano y'ivase iterwa n'umwenda ufite uko uba munini kwa famivase nini uko uba mutoni kwa famivase intoya
umutegarugori amaze kugira abana babiri avuga ko kugeza ubu usibye ko amaze kuzamuka iwe mu rugo yamaze no gufasha abaturanyi be kuko batakijugunya imyenda yabishaje ahubwo bahitamo kuyimugurisha
kwa kuna tagize imyenda yangishaje kwa kwanga nyine kwangiza ibidukikije imyenda aje kunshirana kuko nyine amavaza yarakunzwe nkoresha yandi yange ndagurisha imyenda irashirana umusigaye ngura imyenda aba imyenda ishaje abaturage baraza kayibagurira ku kiro ku mafaranga 500
barabimenye nta wugita umwenda tsigenda nabaye wa mudamu imyenda ishaje ndatavuga ati amenye amudamu imyenda ishaje ndumva ngo nta mu byukuri uwamaze kumenya ko aya mavaza abaho ntabwo agita umwenda ushaje kwa zikazi ko nyine ni mari
uyu mushinga w'Ishimwe wabashije gufasha n'abandi bana b'abakobwa barangije amashuri yisumbuye ariko ntibagira amahirwe yo gukomeza kaminuza nasanze Ishimwe akoresha abakobwa bari hagati y'imyaka 18 na 25 nabo bemeza ko amafaranga bahembwa yabakuye mu bukene
iyi narangije imanite ni Tanzania ifatanya n'uyu mama ku kwezi bampemba 30,000 nimba umubyeyi wanjye yarafataga kuhera akaduhahishirije akajya kuguramo aya mavuta akajya kuguramo iyo sabune urumva nanjye mfite ikindi nongeyeho ntago ayonga yakiyasohora nanjye byose nabigura rwose kuko amafaranga bahari kandi numva kuri njye abahagije
ntatinya bonye bimfasha biramfasha kandi ngafasha no mu rugo ingu indahanga biramfasha kuko iyo ndi hari iwacu mba ndi kurumbana n'abandi
urumva nyine iyo umuntu ari muri karitsiye cyangwa mu rugo abasore baboneraho bakaza bakavuga ngo uriya babona nyine wabuze isabune yo gukaraba bakaza kugushukisha amafaranga barangiza bakagukorera bya mfurambi ugasanga bagutenda ariko twebwe iyo turaho tuba twicariye hano mu mahoro dukora n'akazi kacu n'amafaranga yinjira
umwuga Ishimwe yahisemo kubumba kandi yaraminuje avuga ko ari icyemezo yafashe kitamworoheye kuko usanga n'abatu turanyiwe bamuca intege benshi bamubwira ko amashuri afite adakwiranye no kwirirwa to bisima n'umucanga
n'ubu ngubu ubona nko ukuntu saze tsa ubu nuko katoyo ngakize ngandagize mu kanya ntagiye gutangira gusiga amarangi ubundi iyo ndimo ndabumpa banabaye mbatsa nabi cyane pe kuburyo umuntu harimo nk'umuntu azakavuga ati wowe nzi wiza cyagiye wari wambaye ingofero ni wowe uri muri sima wabaye gucya ati ibyo abayede nuvuga ngo rero ibikine gato byo ntabwo byabuca ariko utagitinga icyo intego ufite uko byibura ku munsi gusha nivaze y'ibihumbi 10 nshobora wenda nko kugusha ho amavaze nk'atanu uyu munsi amara nk'ikimana nagurishije ariko nk'urugero ngusha nk'ivaze y'ibihumbi 10 ubwo rero napfanyemo n'abakozi nkoresha n'ibikoresho byose nakoresheje byibura ku kwezi nzigamo nk'ibihumbi 80
Uyu mutegarugori yabwira Ijwi rya Amerika ko umushinga we azawugeza no ku bandi banyarwanda badatuye mu Bugesera, ndetse yemeza ko hari abamaze guhugura bakomoka mu ntara y'Amajyaruguru batangiye gukora aya mavazi bifashishije imyenda ishaje. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera.
Asumta Kaboyi arakinuye nuko rero nshuti bakunze aho muri mwitegure namwe guhimbaza gute munsi mpuzamakungu wahari umupfasoni safasoni gusaba uhimbaza ngira ngo nabashinga ntahe canka abana babo namwe bwe muzobafasha mutwandikire kuri radio yacu @gmail.com ejo tuzobandanya tuvyibanda kuko ari uwo munsi nyezi nawo guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu uhimbaza ugenekerezo rya 8 ukwezi kwa gatatu uko umwaka utashe. Muri rusangi ndayibutse kwicivugo cuno mwaka kwisi yose gihamagarira buri wese kwiyumvira ico kogwa ico hindugwa kugira ngo ikumirwa rifatiye kugitsina risezeregwe umupfasoni arushirizeho kwibeshaho no kubeshaho umuryango yifashishije umwuga wiwe. Tuzobandanya ugurukurikirane rw'inkuru zitandukanye ku bapfasoni ejo tuzobabwira nk'ivyo mu makambi. Ariko rero mu gihugu c'u Burundi bahisemo yuko icivugo cuno mwaka coba umukenyezi ashire imbere ashigwe imbere mu migambi irashe yo gutegekanya kazoza, mu gihe mu Rwanda naho icivugo ari dufatane urunana twubake umuryango. Bakoze bagenzi bacu Diane Donce, Chris Munezero na Asumta Kaboyi badushikirije urukurikirane rwa mbere kubiko birakogwa amafasoni batandukanye mu karere k'ibiyaga bigari. Abafasoni b'ijwi rya Amerika nitwisangiza ijambo mu kanya, reka duce duha abagenzi bacu nabo babagabo babandanye gushikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Cha, bija bije, bira nuganuga kwa rivi.
Kani bihu.
Ngoni bihu wakani na jiswa mei.
Ndakukie kwa tarivi.
Nivyo.
Nivyo.
Kasivyo.
Edu pingi.
Edu pingi.
Utangiki.
Mupinga mupingi. Umvire Ijwi rya Amerika. Bira benshi zibihuha. Ikabahe inkuru y'imvaho.
Abakunzi b'ibinugwa nuga ku mbuga ngurukana bumenyi uno munsi turagaruka ku kibazo kiri hagati y'ibihugu by'Ubuganda n'u Rwanda. Buganda bwagiriza u Rwanda kuba rwaraguye imipaka ine, rwarugaye imipaka ine yose bihana rubuza abanyarwanda bose kwinjira mu Buganda harimo n'abanyeshuri. Ubutegetsi bwa Kigali bwo bwemeza ko hugawe umupaka umwe rudende wa Gatuna, ariko bukavuga ko abanyarwanda basaba kwirinda kuja mu Buganda kubera baburabuzwa bakanahohoterwa. Mugenzi wacu Nairobi Eroje Birikaneza niwe yaducishirije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi.
Ikibazo ku mipaka y'u Rwanda n'Ubuganda cyatanguye kuvugwa ku itariki ya 28 ukwezi kwa kabiri guheze. Ubuganda bwagiriza u Rwanda kuba rwarabujije abanyarwanda kwinjira muri ico gihugu baciye ku mipaka ine yose ivyo bihugu bihana. Ufondo Pondo, umuvugizi wa leta ya Uganda, yabivugiye mu iganiro yahamenyesha amakuru mu mpera z'indwi iheze.
We have a weekly market in Kisoro at Chanika border every Thursday.
Turafite isoko rusangi ikisoro aho abaganda n'abanyarwanda bahurira ku mupaka wa Chanika. Barankiye abanyarwanda kuzana ibicuruzwa canke kuza guhaha. Hanyuma nk'uko bizwi, abanyarwanda bari ku mupaka wa Uganda ahanini bazaye uburaro n'uburamuko ku mfungurwa n'ibindi bya nkenerwa biva mu Buganda. Ingaruka mbi rero ahanini zigaruka ku banyarwanda kurusha ku baganda. Igitangaje n'abanyeshuri barankiwe buri munsi abanyeshuri amajana n'amajana baraja ku mupaka bagataha bugorovye, nabo ntibe merewe kuza. Ariko umushinganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu Kishakseze beramenyesha ko hugawe umupaka wa Gatuna wonyene bitewe n'ibarabara ririko rirubakwa haje ibiro rusangi vy'uwo mupaka. Gusa remeza ko igihugu ciwe cabujije abanyagihugu bacu kwisukira mu Buganda, yabivugiye mu iganiro yahamenyesha makuru ku munsi wa kabiri w'indwi.
Akaba ariyo mpamvu tuvuga tuti igisitarabonye igisubizo kuri iki kibazo gihari. Turasaba abanyarwanda babirinze kujya muri Uganda, tuzabanze tumenye neza icyo kibazo aho kiri. Ubu tumaze kugira abanyarwanda babaye deported barenze 986. Murumva rero ko icyo kibazo kirahari.
Icyo kibazo Sezibe arakinoganza.
Ikibazo cya mbere ni ikibazo cy'abanyarwanda bakomeje gufatwa bagahohoterwa bagafungwa bakagicwa urubozo bagafungirwa ahantu hatazwi muri Uganda. Tumaze kugira abantu barenga ijana na mirongo icyenda naba bafashwe muri ubwo buryo. Ni ikibazo kandi kitarabonerwa umuti kugeza ubu. Abandi babafungura bakabazana bakagera ku mipaka y'u Rwanda ari intera, bamwe bagasigaye imiryango yabo, abandi bagasigaye za business zabo, abandi bakabuzwa uburenganzira bari bafite, bagasigaye abana babo, hari imiryango ifunze. Ikibazo cya kabiri nk'uko nabisobanuye, ni ikibazo cy'abantu bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, barimo RNC, barimo FDLR n'abandi bakorera ibikorwa byabo muri Uganda, bakoranye n'abayobozi bamwe bo muri Uganda. Ikibazo cya gatatu ni ibibazo abacuruzi bacu bakomeje kugira iyo bari muri kiriya gihugu, baba bacamo cyangwa se bakoreramo ibikorwa byabo.
Ariko bapanda arahira karengwa ko ata munyarwanda n'umwe yabuzwe uburenganzira na leta avugira.
We have no policy, we have no practice.
Nta politike cyangwa imikorere dufise yo kuburabuza abanyarwanda muri Uganda. Abanyarwanda bari mu Buganda bariko bakora utuzi n'imirimo yabo bisanzwe nk'uko vyamye mu myaka hafi 50 ishize. Kuvyo tuzi, nta munyarwanda n'umwe ari mu gasho ka polisi hadakurikijwe amategeko. Nta munyarwanda n'umwe afunzwe kubera impamvu za politike, nta n'umuti. Niba hari uwufunzwe byo tunezera cyane. Ayo makuru yasangije Uganda kugira ngo tumenye umwidondoro w'uwo muntu, tumenye kumbure umufunze na hafungiwe.
We find out the identity of this person and perhaps where and who is holding.
Abagize cyo bandika ku mbuga hwaniro duhera kuri uyagira ati Bwana Ofono, Ubuganda bwatanguye kubuza amakamyo y'u Rwanda kwinjira haciye iminsi myinshi. Unawe ati Ubuganda bufise ibimenyetso byose byerekana igihugu kiri mu kweguka. Unawe asa n'umwishura ati rimwe na rimwe ga yemwe ni byiza kwihorera, utu Buganda n'igihugu kiri mu kweguka kweri. Unawe ati muri Uganda tumerewe neza, ikizwi nuko abanyarwanda badukeneye kurusha uko tubakeneye. Unawe ati mbega mumbonera abanyarwanda bamaze gutangura kwicwa na kigoyi gantu. Turangize ku butumwa bwanditswe na Richard Sezibera ubwiwe yishura ku bavuze ko bafite inzu i Kampala mu Buganda. Agira ati nta nzu mfise i Kampala, nta mirimo ndaharangurira, ariko kandi niyo nobihagize nticoba yari icyaha, mugabo ntavyo. Eroje wika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Nuko rero nshuti bakunza kawe no ngaha duceye dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Akaririmbo ni ndumukenyezi na kumu umwigeme w'umurundi kazi twa Cynthia Iteka, aba mu gihugu cha Sweden niho yaririmbiye nako karirimbo. Muri aka karirimbo aributsa ico umufasoni n'umukenyezi bashobora, avuga ati ndatangaje ndashoboye ejo n'umunsi mpuzamakungu hariwe bapfasoni mwebwe aho muri komuna twumviriza makambi mu mitumba itandukanye mu makarti atandukanye mu bihugu bitandukanye. Ijwi rya Amerika twatanguye urukurikirane rw'inkuru zishira imbere ivyo mwakoze n'ivyo mwaranguye, ariko ntitwirengagize yuko mugogwa n'ibitari bake biki ibibagora, haba mu myuga itandukanye murimwo n'ivya ibagora nk'umupfasoni n'ivya. Iyo bavuze umunsi mpuzamakungu hari umupfasoni kuri mwebwe, mwumva no munsi wabahariwe canke muhimbaza gute? No munsi wabwira iki nk'umupfasoni canke nk'umwigeme? Ivyumviro vyanyu turabirindire kuri radio ya Charobase gmail.com. ejo tuzokwibanda kuri uwo munsi mpuzamakungu wahariwe umupfasoni. Muri rusangi icyumviro ku isi yose gihamagarira buri wese kwiyumvira ico kogwa n'ico hindugwa kugira ngo ikumigwa rifatiye ku gitsina risezeregwe, umupfasoni arushirizeho kwibeshaho no kubeshaho umuryango yifashishije umwuga wiwe. Mu Burundi icivugo ni umukenyezi ashirwa imbere mu migambi rashe yo gutegekanya kazoza mu Rwanda ni dufatane urunana twubake umuryango utekanye ejo turabarindiriye mu biganiro byacu bitandukanye bakenyezi mugire umunsi mwiza turasigiye kano karirimbo ndu mukenyezi ka Cynthia Iteka na Lidiane Nahazina bategure nongera ndabashikiriza wanyu mu ntara y'uno munsi yabashikiriye ku bwa Facile Gebeu hamwe na Engineer Joe ku izina rya bagenzi bacu bose tubifurize kururanirwa mu byo murimo.